Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Ingingo nkuru ziyagize u Burundi bwugaye imipaka yose ruhana n'u Rwanda, turabigaruka ko mu ntango zano makuru mu Burundi. Kandi bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu ku ibarabara gitwa Amsaha riri Bujumbura bidoga ku iryo barabara ryononekaye.
Ni mpungenge nyinshi nubwo kubera urabona ko gisigaye kiri ku nkengera n'ubundi umwanya n'umwanya gikoroka
nk'imodoka igiciye ko ikiraro kiranyugahanga kikagomba kubomoka.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bakoresha ibarabara rya Amsaha rica makomune ya Muha, Kanyosha na Mutambu ni ntara ya Bujumbura. Iryo barabara ryerekeza ku rugomero rw'uruzi Emugere. Mwiga nino ku isi tubafitiye abacamanza bo muri sentare mpuzamakungu jeje ubutungane batangwe kumviriza urubanza Afrika y'Epfo iregwamo Israel ihonya bwoko mu ngwano yo mu ntara ya Gaza. Ido ni ido yano makuru yose duce ku masonga n'andi tubafitiye ni mu kanyisase. Nainda biche kumasonga mukanya nkitangura abacamanza bo muri sentare mpuzamakungu hijeje ubutungane batangwe imisi video kumviriza urubanza rwashingishijwe na Afrika y'Epfo hahico gihugu cagiriza Israel ko yakoze ihonya bwoko mu ngwano yibandanya mu ntara ya Gaza. Fidel Niyongabo atubwira ibindi.
Abo bacamanza kuri uyu wa kane batanguye kumviriza imisi ibiri y'ugo rubanza washingishijwe na Afrika y'Epfo ahico gihugu cagiriza Israel ko yakoze ihonya bwoko mu ngwano ikikora mu ntara ya Gaza. Afrika y'Epfo isaba sentare mpuzamakungu ijeje ubutungane gusaba ihagarikwa ryihutirwa ry'ibitero Israel iri kirakora mu ntara ya Gaza. Mu rubanza Afrika y'Epfo yashingishije isaba kandi sentare mpuzamakungu ijeje ubutungane gukurikirana Israel kubera yarenze ku masezerano mpuzamakungu agwanya ihonya bwoko no gukora ibishobotse byose kugira ngo abanyapalestina mu ntara ya Gaza bakingigwe mu buryo bwose bushoboka byihutirwa. Afrika y'Epfo ivuga ko abanyapalestina babandanya kugeramirwa n'ibikorwa by'ihonyabwoko. Israel yarateye ivyatsi ivyo birego, yavuze ko bitagira ishingiro. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ku munsi wa gatatu yatangaje ko inteko za Israel ziriko zikora ibishoboka byose kugira zirinde kwica abasivili. Yagirije abagwanyi b'umugwi Hamas ko bakoresha abasivile nk'inkinzo. Netanyahu yavuze ko Israel iko igwanya abagira iterabwoba bo mu mugwi Hamas ko itari mu ntambara n'abanyapalestina. Yavuze ko muri urwo rugamba barimwo bisunga amategeko mpuzamakungu.
Fidel Niyongabo urakoze, turaza kugaruka ku busesanguzi bw'iyo nkuru mu gice cya kabiri cyano makuru. Hagati aho umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Ubushinwa n'ayandi makungu Wang Yi hazogendera muri nondwi ibihugu vya Misiri na Tunisie mu rugendo rw'imisi ine hazogira ku mugabane wa Afrika imbere yuko aja muri Brazil na Jamaica. Fidel Niyongabo izivino ngendo binti.
Itorokanizo ry'amakuru yo mu Faransa AFP yatangaje ko atavyinshi vyatangajwe ku vyo Wang azoganira n'abategetsi ba Misiri igihe azoba ari mu rugendo muri ico gihugu. Mara prezida w'Ubushinwa Xi Jinping yasavye ko haba ikoraniro mpuzamakungu rigenewe gutorera inyishu intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Urugendo rwa Wang mu gihugu ca Misiri ruzoba rukurikiye ubwo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken tegekanije ko abonana na Perezida Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri ku mugwa mukuru Cairo mu bindi biganiro bigenewe guhagarika ibitero Israel iri kirakora ku mugwi Hamas. Urugendo rw'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubushinwa Wang Yi ku mugabane wa Afrika ruzomujana kandi muri Togo na Cote d'Ivoire kuva ku itariki 13 gushika ku ya 18 z'ukwezi kwa mbere. Inyuma yaho Wang azogendera ibihugu bya Brazil na Jamaica gushika ku itariki 22.
Arakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo ukora no makuru hirya nino ku isi yaduteguriye akabaheje kudushikiriza ayo muvise n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Hey, yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera ku vy'imigenderanire y'Uburundi n'u Rwanda. Uburundi bwugaye imipaka buhana n'u Rwanda. Umushikiranganje w'intore yo hagati mu gihugu Martin Interetse yabitangaje uno munsi mu nama y'abategetsi bo mu bushikiranganje aramutswa yabereye mu ntara ya Kayanza iri mu buraruko bw'u Burundi. Muri iyo nama umushikiranganje n'Interetse yasiguye ko Uburundi bwasanze bufise ico bwita umubanyi mubi u Rwanda. Ubushikiranganje bw'intore yo hagati mu Burundi ni nabwo bubarizwamo umutekano w'u Burundi. U Rwanda naco ruravuga kuri ino ngingo. Burundi bwugaye imbibe buhana n'u Rwanda inyuma yaho president Burundi Evariste Ndayishimiye asubiye kwagiriza u Rwanda ko ruhaye indaro kandi rufasha abagwanyi ba Red Tabara barwanya ubutegetsi bw'u Burundi. President Evariste Ndayishimiye ivyo vyagiribije yabivugiye mu kiganiro cyo gusozera umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu yakoranye n'amenyeshamakuru hamwe n'abanyagihugu mu ntara ya Cankuzo hari inyuma y'igitero u Burundi bwegetse kuri Red Tabara. Ico gitero cagabwe mu Gatumba ni ku rubibe rw'u Burundi na Congo cahitanye abantu mirongo ibiri. Nyuma y'ivyagirije vya president Ndayishimiye u Rwanda narwo rwaciye rusohora itangazo ritera ivyatsi vyavuzwe n'u Burundi. Iryo tangazo ejo rya Amerika tugifitiye kopi ryavuga ko atana hamwe ruhuriye na Red Tabara. Muri iryo tangazo riri mu Congereza u Rwanda rwibukije kandi ko ruhora ruha u Burundi abarwanyi b'abarundi baba binjiye ku butaka bw'u Rwanda binyuranije n'amategeko biciye mu rwego ruhuriwe ko n'abasirikare b'ibihugu bigize inama mpuzamakungu y'akarere k'ibiyaga binini. Subwa mbere u Burundi bwugaye imipaka ruhana n'u Rwanda mu 2015 muravyibuka rwayugaye rwagiriza u Rwanda kuba rwaragize uruhara mu mvururu zatewe n'ingingo y'umuhisi Petero Nkurunziza yo gusubira kwitoreza yindi manda. Ico gihe u Burundi naho nyene bwaremeza ku Rwanda ruhaye indaro abarurwanya ni vyagirije u Rwanda rwahakana akatari gake. Imipaka yugawe mu 2015 ariko yasubiye kugururwa mu mpera z'ukwezi kwa cumi ko muri 2022 gutyo icuka kigenda gisubira kubaciza ku buryo abategetsi b'u Burundi n'u Rwanda banagenderaniye inyuma y'igihe kinini bari bamaze barabana ayingwe. Ino nkuru turaza kwigaruka ko mu makuru yacu ari imbere. Ijwi rya Amerika rero duce tugaruka ku nkuru ya Afrika y'Epfo na Israel na inabemereye ko tuza kwinjiramo mu mizi duce mu busesanguzi. Urubanza Afrika y'Epfo iregwamo Israel ivyaha vya genocide ku banyepalestina mu ntambara Israel irikirwanamwo na Hamas muri Gaza rwatanguye kuburanishwa mu mizi nk'uko twari twabibabariye. Afrika y'Epfo yatanze ikirego cayo muri sentare mpuzamakungu irayije ubutungane muri ONU. Iyo sentare ijeje gukemura amatati hagati y'ibihugu. Urubanza rwatanguye kuburanishwa kuri no wa kane ku cicaro cargo ilahe muri Holland. Mugenzi wacu Venus Nshimiyimana yavuganye na Valentin Akayezu akora ubushakashatsi ku bucamanza mpuzamakungu muri kaminuza ya Rotterdam muri Holland. Akayezu atangura asigura Venus uko urubanza rukwiye kwakirwa.
Kugira ngo nivuge ko ni mu buryo nihuse ari ituntu tubiri ngira ngo mbereho. Akambere ni ukubanza kwibaza kubera iki Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo ntabwo iri kure ya Isirayeli mu abazi amateka yayo mu rugamba rwo kwibohora apartheid. Bazi ko harimo Abayahudi benshi babigizemo uruhare rukomeye kugira ngo ibashe kubigeraho. Na Nelson Mandela ubwe yigeze kubivugaho mu bihe bitandukanye. Ariko Afurika y'Epfo ikaba yarakomeje guhagarara kuburipo icyo nakwita pozisiyo ku murongo wayo wo kuvuga yuko abanyepalestine nabo bafite uburenganzira bwo kugira igihugu cyabo bigengaho leta yabo bigengaho ibyo bakabihera nabo ku byo banyuzemo muri Afurika y'Epfo ubwo abirabura bahakanirwaga uburenganzira bwo kubaho nk'abantu buzuye nk'abantu bafite ubwisanzure nk'abandi bose. Ubwo rero uwo murongo niwo Afurika y'Epfo yakomeje guhagararaho kugeza uyu munsi cyuhagazeho. Ababikurikirana bazi pozisiyo ya Afurika y'Epfo muri mu muryango wa Afurika yunze ubumwe African Union na Israel yagiye isaba kuba indorerezi. Ariko ibihugu nka Afurika y'Epfo na Nigeria bikaba byarakomeje kugaragaza yuko mu gihe Israel itemeye uburenganzira bw'abanye Palestine umwanya wo kuba indorerezi muri African Union itagomba kuwemerera.
Yego, ariko se ikibazo nk'iki ngiki, ariko se ikirego nk'iki gifite ayahe mahirwe yo kugira ngo kigire icyo kigeraho?
Urukiko ruri hano Irahe, urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera, ni urukiko rw'umuryango w'abibumbye, rutaburanisha abantu, ruburanisha za leta gusa. Za leta zemera ububasha bwazo kandi ziri abanyamuryango membre wa Nations Unies, abanyamuryango w'umuryango w'abibumbye. Nibo baburanyi bashobora kujya muri ruriya rukiko. Afrika rero igepfo yajyanye Israeli muri ruriya rukiko kuko irega ibikorwa bya genocide iri gukorera muri kiriya gice cya Gaza. Reka nsubire inyuma gato nge muri charte yashyizeho umuryango w'abibumbye, ni nk'icyo twakwita constitution y'umuryango w'abibumbye, la charte des Nations Unies, mu ngingo yayo ya 51 arasobanutse neza. Iyo ngingo ya 51 yemera uburenganzira bw'ibihugu bwo kwirwanaho, icyo bita droit naturel de légitime défense, ni uburenganzira bwo kwirwanaho igihe bivogerewe, igihe bitewe, igihe umutekano wabyo uhungabanijwe. Iyo ngingo ya 51 ishyiraho charte ya Nations Unies irabyemera cyane, ariko ikongera ikavuga iti ntabwo igihugu gipfa kwirwanaho gutyo gusa, kigomba kubibanza kikabimenyesha umuryango w'abibumbye binyuze mu kanama cyangwa se mu nama y'amahoro n'umutekano, icyo bita Conseil de Sécurité, inama y'amahoro n'umutekano y'umuryango w'abibumbye igomba kubimenyesha. Rero ejo bundi habaye ibitero bya Hamas, ababikurikiranye barabyumvise, ibihugu inshuti za Israeli za leta zitandukanye zahise zihaguruka zikavuga ziti uburenganzira bwa Israeli bwo kwirwanaho bugomba kubahirizwa. Biriya twise droit de légitime défense, uburenganzira bwa Israeli, ariko kugeza n'uyu munsi ntago umuryango w'abibumbye wari wabyinjiramo cyangwa se wabisabwa kubyinjiramo.
Byaragaragaye Uburusiya bwateye Ukraine buregerwa muri urwo rukiko n'ubungubu rwarezwemo Israeli. Kugeza ubu n'ubwo urukiko rwafashe ingingo isaba Uburusiya guhagarika komeza gutera Ukraine, n'ubwo Uburusiya ntabwo bwahagaze, n'ubwo rwose tutazi icyo urukiko ruzemeza, ibyemezo by'uru rukiko ubundi bimaze iki niba bifatwa ntibyubahirizwe?
Loni nta polisi ifite yo gushyira mu bikorwa ibyemezo byayo, ni ukuvuga ko ibyemezo byayo byubahirizwa biturutse ku bushake bwa za leta, ariko bifite ingaruka zikomeye. Uburusiya bwajyanywe muri uru rukiko byatumye hari ibihugu byinshi byinjiramo mu gukundana kiriya gikorwa cy'Uburusiya. Nubwo wenda isi isange yacitsemo kabiri ubungubu, ariko ni igikorwa cyamaganywe n'ibihugu bitandukanye n'imiryango mpuzamahanga, binagera naho urukiko mpuzamahanga noneho mpanabyaha ICC rubyinjiramo rutanga za manda. Nuko bari bamaze kumenya kamere yo kwica amategeko mpuzamahanga n'uburenganzira bw'igihugu mu kwigenera uko kigomba kubaho, mu gihe Israeli yaba itsinzwe, yaba ari intsinzi ikomeye cyane muri politiki mpuzamahanga ya Palestine, no kubyisaba yuko igomba kuba igihugu kigenga.
Valentin Akayezu ukora ubushakashatsi ku bucamanza mpuzamahanga, ukaba utuyirahe mu Buholandi, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyu haye Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Venice.
Bakunze Ijwi rya Amerika. Guhera ku wa mbere tariki 15 y'uku kwezi kwa mbere, hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu.
Mu makuru ya saa 12 ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara.
Nukuvuga kuva kwa mbere gushika kwa gatanu, ku minsi ya gatandatu nk'iya Mungu, naho amakuru ya saa 12 azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzoba twabahitiyemo.
Mu kiganiro muri isanga saa 10 ku wa kabiri no ku wa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza.
Nukuvuga ko kwa kabiri, kwa kane no kwa gatandatu kwakira telefone zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse.
kucyumweru ikiganiro agasarukabura gakiza kumeza kugiteye tubahuza nabandi
twamwe twibuse ko ikiganiro musanga nkuko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyene kizohora kiba ku wa mbere kwa gatatu no kwa gatanu
turabararitse muri isanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ku Ijwi rya Amerika mu biganiro amakuru n'ibindi tubatunganiriza kandi turifuza ko muzohora mwisanga uko umwanya wose uzogenda uratera imbere kuri izo mpinduka z'ibiganiro byacu nta kindi tugamije atari kubiryohora. Mu Burundi rero nari nabice ku nari nababwiye nkitangura bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu co kimwe n'abagenda n'amaguru baca kwibarabara rya Amsar rica mu makomune ya Muha Kanyosha na Mutambu mu ntara ya Bujumbura yerekeza ku rugomero rw'uruzi mugere baridogera iryo barabara ko ryononekaye imiserege yayo irabomoka. Inkuru imenyesha makuru ya Rive Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Turi kwibarabara rica muri quartier Ruziba muri commune Muha riva kwibarabara nimero 3 yerekeza mu mitumba y'intara ya Bujumbura hari gashika yasanzwe hari urugomero rwa Mugere. Ni barabara mu bwaguka rifite nk'imetero 8 rikagira n'imifurege mu buryo no mu bubamfu gushika ubuntu renga n'imetero 100 utabonye inkombe z'imiserege za bomotse. Ibyo bigatuma igihe cyose imvura iguye amazi yahora aca mu miserege ubuyiherezi barabara ari naco gituma ryononekaye. Nkuko tubikesha abakunzi b'Ijwi rya Amerika hatugeze n'ahasanzwe hari ibinogo n'amabuye imodoka canke amapikipiki bihageze byose bigenda byiyengenga. Adushitse naho ni ku kiraro ca Nyamusenyi cubatswe mu byuma kiri ku ruzi Mugere rugabura komine Kanyosha Mutambu na Kabezi zose ziri mu ntara ya Bujumbura. Mu buryo bw'ico kiraro hari inkombe heza bomotse kandi wihweje neza ubona imigaga. Abahaca nk'abagenda n'amaguru imodoka co kimwe n'amapikipiki bose bavuga ko ico kiraro gishobora kubomoka umwanya n'umwanya.
Cyane impungenge nyinshi nubwo kubera urabona ko gisigaye kiri ku nkengera n'ubundi umwanya n'umwanya gikoroka
nk'imodoka igiciye ko ikiraro kiranyugahanga kikagomba kubomoka imigaga yose yamaze kubonekana kuri ico kiraro kandi nta minsi myinshi isigaye kitabomotse.
Uhayi uhaca urumva ko kinyiganga kare siko byari uri umuntu w'ubwoba n'ukugisa ko nacyo wota
ikindi abo bahaca berekana nk'inkurikizi igihe ico kiraro coba casenyutse nuko uruja n'uruze guhagarara bagasaba babi bijejwe gusanura iryo barabara vuba co kimwe n'ikiraro cononekaye.
Ukuntu tuhabona gishoboye kubomoka ariko ntibitwatorohereza abantu bahasiga ubuzima bwose
ambwiye cobomoka nuko ibarabara ritoba rikibandanya natwe ngo imirimo ibandanye igenda neza icyoko kwawo nuko nk'iri barabara n'ikiraro byokogwa
ikintu gikwiye gukogwa bakwiye kongera kugisubiramo bakagisanura ikiraro kigasubira kongera gukomera kikaba neza.
Abo banyagihugu banasaba ko mu gihe iryo barabara n'ico kiraro ho bitarakogwa imodoka nini nk'amabeni zoba zihagaritswe kuhaca kuko ziri mu bisongera isibe
kuko amakanyo cyangwa hano menshi cyane madipine n'ibiki kuko nizo zihabomagura izo modoka nini nini gitangazije iri barabara nirigaba nkeka umuyaga nkuba ngaha kuri sandarari ukazomba ngo ukora ibikorwa rusange ntabwo urare turabikora aya makanifo ni twofira.
Mu kiganiro abakunzi b'Ijwi rya Amerika bagiranye na Buramatari w'intara ya Bujumbura Hadezire Nsengiyumva yavuze ko ico kibazo bagishikirije ubushikiranganje bujeje inyubako ubu bakaba barindiriye ico bubafasha.
Rero icyo barabara nta mugambi wayo kurisanura rero twarasavye ubushikiranganje buze kutufasha kuraza ico kokorwa hanyuma na rezidezo yaho ikunda gukorera kuri icyo barabara hariyo n'ibiraro biri imbere byakozwe na rezidezo rero twindiye ko ari cyokorwa ubundi mu komine nta kindi twofasha mu komine cyangwa mu ntara nta kindi twobikorera ko nimba ari yifashanyije upfa hanyuma mugabo icyo kiraro gikeneye guhingurwa vuba kugira ngo nicyo nonekare.
Ibarabara benshi bita rya Amsar ryubatswe n'ishyirahamwe Amsar hagati y'imyaka y'1976 n'1987 igihe hubaka urugomero rwa Mugere. Amakuru duhabwa n'abanyagihugu baho avuga ko iryo barabara ryaheruka gusanurwa n'ishyirahamwe Sojea Satom hagati y'umwaka w'2008 n'2009. Banavuga ko iryo barabara rihuza imigenderanire n'abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura no mu gice cyo mu gisagara cya Bujumbura. Akiyongera ko n'abakozi bava mu ishyirahamwe Regideso baricamwo beje gukurikirana ibikorwa byo ku rugomero rwa Mugere. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Cyahive ndayishimiye urakeno yutukoregwa mu ngata na mugenzi wacu ejwe ni Mukankusi muri bungabunga ubuzima.
Ishami ryawe ni ryita ku buzima OMS riherutse kwemeza urukingo rwa kabiri rwa malaria. Gitezwe ko uru rukingo rushya ruzahita rutangira gutangwa bwangu mu bihugu byo muri Afurika mu mezi ari imbere.
Urukingo rushya rwa malaria ruzwi nka R21 rwakozwe na kaminuza ya Oxford mu Bwongereza ifatanyije n'ikigo Serum Institute of India rwatangiye gukoreshwa mu bihugu bya Ghana na Burkina Faso. Ishami rya ryita ku buzima OMS ryemeje uru rukingo ku wa mbere rero ruharurira inzira y'itangwa mu buryo bwagutse
kurushaho.
Mu turere tubamo ubwandu bujyana n'ibihe rwagabanyije abagaragaza ibimenyetso bya malaria ku kigero cya 75% mu gihe cy'amezi 12 y'uruhererekane rwa doze 3 z'urukingo.
Mu wa 2021 OMS yemeje urukingo rwa mbere rwa malaria rwitwa RTSS.
Nk'umushakashatsi ku ndwara ya malaria nahuraga ndota umunsi twazabona urukingo rutekanye kandi rukora neza rw'iyi ndwara none ubu dufite byinshi.
OMS ivuga ko hari itandukaniro rito mu mikorere y'izi nkingo zombi, ariko urukingo rushya rwa R21 nirwo ruhendutse kurukora. Aho gukora doze imwe yarwo bitwara amadolari ari hagati ya 28, buri murwayi akaba agenewe doze enye, ikiguzi kingana na kimwe cya kabiri cy'urwa RTSS. Uru rukingo rushya kandi rushobora gukorwa ku bwinshi kurusha urwa mbere. Ikigo Serum Institute of India ubu cyamaze kwitegura gukora doze miliyoni 100 buri mwaka, ariko hari gahunda yo gukuba kabiri uwo mubare. Impuguke ziraburira ko ibyo byonyine bitazatsinda malaria, ko ahubwo hakenewe n'izindi ngamba z'ubwirinzi zirimo n'inzitiramibu.
Uburyo bw'inyongera bukora neza buzanywe n'inkingo buje busanga izindi ngamba z'ingenzi muri uru rugamba. Uburyo bwa kabiri ni ikizwi nka chemo prevention.
Mu mwaka wa 2021 habonetse ubwandu bwa malaria bugera kuri 247,000, kandi habayeho impfu zigera ku 619,000 ziturutse kuri malaria.
Mu gihugu cy'Ubwongereza ubuvuzi bwakozwe ku nshuro ya mbere bwo gusimburanya ababyeyi cyangwa indibyara y'umugore buratanga icyizere ku biteze kuzabuhabwa ku byiringiro byabo byo kuba babasha gutwita. Kurikira inkuru irambuye.
Umugore w'Umwongereza w'imyaka 34 yabaye umuntu wa mbere muri icyo gihugu ukorewe ubuvuzi bwo guterwamo nyababyeyi igikorwa giha icyizere abifuzaga gutwita kandi ntayo bafite.
Yasazwe n'ibyishimo kandi amarira y'ibyishimo yari menshi. Yarishimye cyane, wongere ngo cyane, kandi n'uwamuhaye nyababyeyi ahubwo we ashobora kuba yarishimye kumurusha, kuko byafashe igihe gito ngo ave mu kinyi.
Uyu mugore utaratangajwe amazina yakorewe ubuvuzi ku bitaro bya Oxford Churchill Hospital mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, urwo rugingo aruhawe na mukuru we w'imyaka 40 y'amavuko.
So she's doing really really well. She has started having menstrual periods and
ameze neza cyane cyane rwose. Yatangiye kugira imihango ya buri kwezi kandi ibyo bisobanuye ku cyizere cyo kuzabyara umwana kiri hejuru cyane.
Igikorwa cy'ubuvuzi w'ubusimbuzanya ababyeyi cya mbere ku isi cyakorewe muri Arabia Saudite mu kwa kane k'umwaka 2020 gikorewe ku mugore w'imyaka 26.
Abahanga mu bya siyanse bo kuri kaminuza ya California mu mujyi wa Los Angeles muri Amerika bavumbuye agakoresho gashobora umunsi umwe kuzasimbura uburyo bwa chemotherapy mu kuvura kanseri.
Negini Majedi inzobere mu binyabuzima yiyumvisemo adashidikanya ko iterambere mu buvuzi bushingiye ku budahangarwa bw'umubiri bwawo umunsi umwe rizafasha abaganga kuvura neza kanseri.
Ushobora rwose kwinjiza ingirabuzima fatizo z'ubudahangarwa bw'umubiri, hanyuma ukifashisha ubushobozi kamere bw'umubiri bwo kuba washongesha ikibyimba kugira ngo birukane ingirabuzima za kanseri.
Majid wavutse mu gihugu cya Iran n'umugabo we Mahdi Hassan nawe inzobere mu binyabuzima bari mu bagize itsinda ry'abashakashatsi b'inzobere mu bumenyi butandukanye mu bijyanye n'ubuvuzi muri kaminuza ya California i Los Angeles. Iri tsinda ryakoze Sniff Node, agakoresho gatoya cyane kabasha gushonga kajya kungana n'umutwe w'ikaramu y'igiti. Aba bashakashatsi bavuga ko aka gakoresho gakoze mu kinyabutabire gaterwa mu kibyimba
kagahera ubwo kagatangira gusohora umuti utanga ubudahangarwa buruta ubwo umubiri wari gutanga wikoresheje wo ubwawo.
Gakora nk'inzu y'imyitozo ngororamubiri y'imbere mu mubiri, kazana ingira buzima fatizo hanyuma kakanazitoza.
Professeur Mané Chibutu avuga ko igitekerezo cy'aka gakoresho ari guhagarika ingirabuzima ngenzuzi z'inkumirizi zibangamira ingirabuzima z'ubudahangarwa bwo kurwanya kanseri.
Ibi rwose birafungura inzira yo kugira ubudahangarwa bw'umubiri atari kanseri y'ibere gusa, ahubwo n'ubundi bwoko bw'ibibyimba bikomeye.
Sifunode yasuzumiwe ku mbeba zifite kanseri y'ibere, igaragaza ubushobozi bwo gushongesha ibibyimba by'iyo kanseri mu mbeba zingana na 80%. Kwijana. Abashakashatsi barateganya gutangiza amasuzuma akorewe kwa muganga mu mwaka utaha, bagamije ko iri koranabuhanga mu kuvura kanseri mu bantu ryaboneka vuba cyane bishoboka.
Abashakashatsi bo kuri kaminuza ya leta ya Oregon muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavumbuye uburyo bwifashisha amazi yanduye mu gukora umwuka wa hydrogen ari nako buyungurura amazi.
Kuva ku gutanga ingufu ku binyabiziga byacu kugera ku kuduha amashanyarazi mu ngo, hydrogen idahumanya ni igitoro gisukuye kirimo kugenda gikoreshwa cyane nk'uburyo bwo gusimbura ingufu zahoze zifashishwa mu nganda zinyuranye. Nyinshi muri hydrogen iboneka binyuze mu nzira z'ibinyabitabire, aho hakoreshwa gaze kamere itumura ibyuka byinshi bya carbone. Hydrogen idahumanya yo ibasha gukorwa hifashishijwe isoko z'ingufu zisubira nk'umuyaga cyangwa ingufu z'izuba. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya leta ya Oregon muri Amerika bavumbuye uburyo bwo gukora hydrogen ivanywe mu mazi yandujwe n'imiti iterwa mu myaka asanzwe aboneka mu mirima icyarimwe bunasukura y'amazi.
Amazi ni ingenzi mu buzima, ariko kunywa amazi yanduye bishobora gutera ingaruka mbi cyane ku buzima bwacu. Urugero, ku bahinzi iri koranabuhanga ryakwifashishwa ku buryo babasha gusukura amazi icyarimwe banakoresha hydrogen ku bikoresho bisaba ingufu mu mirima yabo.
Nk'ibikoresho byo mu murima, Amerika irimo gufata ingamba zikomeye igana ku kuba nta byuka bya karbone tuzaba tucyohereza mu kirere mu mwaka wa 2050. Hydrogen isukuye n'izingiro ry'umuhate w'ubutegetsi bwa Biden ugamije hazaza h'ingufu zidahumanya mu gihe ibihugu byinshi bigenda bikangukira gukoresha hydrogen bisimbuza ingufu zitangwa n'ibikomoka kuri peteroli.
Nuko ibihugu birimo kugenda bibona ko kugira ngo bigere ku ntego byihaye mu kubungabunga ibidukikije bigiye gukenera ibinyabutabire bitarangwa na karbone nka hydrogen.
Icyo ni cyo kirimo kwihutisha imigambi y'ubuvumbuzi kuri hydrogen mu nzego za leta n'iz'abikorera nk'uburyo bwo gusimbura isoko y'ingufu zikomoka kuri peteroli mu gihe kizaza.
Mark Raymond Jr. n'itsinda rye ryabyitangiye barimo kuzana impinduka mu buryo abafite ubumuga bita ku buzima n'imibereho myiza byabo. Ku kigo Split Second Fitness Center kiri mu mujyi wa New Orleans batanga ibikoresho na programu byakozwe hagendeye ku bumuga bwihariye buri mukiriya wabo afite.
No. Yego, tangira.
First.
Dimwe.
Two.
Kabiri.
Split Second Foundation is a non-profit organization.
Split Second Foundation ni umuryango udaharanira inyungu wiyemeje gukuraho inzitizi abafite ubumuga bahura nazo. Kandi uburyo dukora ibyo tubinyuza mu gushyiraho uburyo na programu zifasha abaturage kuzamura imibereho yabo. Split Second Fitness nicyo kigo cy'imyitozo ngororamubiri cya mbere gishingiye ku kwinjiza mu buzima busanzwe abafite ubumuga mu gace ka Gulf South, by'umwihariko ku bantu bafite ikibazo cyo kugagara kw'ingingo z'umubiri, abacitse amaboko cyangwa amaguru, cyangwa abafite ibibazo bijyanye n'imikorere y'ubwonko, n'ubwo kugeza ubu turimo kwakira n'abageze mu zabukuru. Ikindi bisobanuye, benshi muri aba bantu wasangaga bakorerwa ibikorwa by'ubuvuzi, akenshi ugasanga abantu babazi gusa nk'abasurwa kenshi n'ibigo by'ubwishingizi. Hanyuma bamara gusezererwa kwa muganga, ntibabe bagifite ahantu bakomereza urugendo rwabo rwo gukira no gusubira mu buzima busanzwe. Twebwe rero twahindutse aho hantu.
Nuko rero akano gaduce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Reka dushimire ababigizemo uruhara bose. Nadia Taha na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma bakoze gushikana neza amajwi yanyu aho mwariko muratwumva muherereye mu bihugu bitandukanye kuri micro muri studio ya gatanu ku ijuru ry'America Washington DC. Mwari kumwe na Diane Ninahazwe turongera saa moya n'iminota 30 mu yandi makuru tugiye kubategurira. Muri yo turaza kugaruka ku vyingingo yo Burundi yo gusubira kugara imipaka ico gihugu gihana n'u Rwanda. Izo ni do yino nkuru muze kuba hafi rero saa moya n'iminota 30 kugira ngo mukurikire vyinshi. Turasubira.